iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Eugenia Mukamusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Ni amakuru tubategurira tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona. Bamwe batuye umujyi wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda baravuga ko imyubakire y'uyu mujyi isa nk'icumbagira kandi ari umujyi uzunganira Kigali. Hari abavuga ko bategetswe kwisenyera ngo hubakwe amazu ajyanye n'igihe none ahahoze inyubako habaye ibigunda.
Yari ifite imiryango ingahe y'amabotike baraza ati nimusenye. Turavuga se turasenya turajyayo. Ati musenye nimudasenya nituzana abo kuzisenya murabishyura. Rero kubera iryo terabwoba inzu turazisenya.
Ubu ni umwe muri abo baturage. Amwe mu mashyirahamwe yigenga y'abarundi akorera hanze y'igihugu avuga ko abantu barenga 200 bishwe mu minsi ijana ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu Burundi. Muri Uganda, abaturiye inkambi ya Rhino mu majyaruguru y'igihugu n'impunzi zituyemo barwanira amazi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump uhagarariye ishyaka ry'abarepubulikani na Joe Biden uhagarariye iry'abademokarate baraye bahuriye mu kiganiro mpaka cya mbere imbonankubone mbere y'amatora za mu kwezi kwa 11. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya nimujye kure ya radio yanyu. Tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriye kandi tugezweho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Eugene. Igisirikare cya Sudani cyaratanguje isekeza ejo kuwa kabiri ryo kwaka ibigwanisho abitunze bitisunze amategeko mu gihugu gikwirakwiyemo inkoho inyuma y'intambara zamaze imyaka hagati y'abene gihugu. Haraturiwe ibigwanisho 300,000 ejo kuwa kabiri. Lieutenant General Ibrahim Jaber Ibrahim wo mu kanama karongoye igihugu iby'ifata kibanza yavuze ko igihugu cyasinzikaye bikwiye kandi ku ngingo zikomeye zigiye gufatwa kugira ibirwanisho ntibigume mu minwe y'abatabifitiye uburenganzira. Hari gihe byari ko biraturirwa mu ikambi ya Hager al-Assar iri ku birometero 200 mu buraruko bw'umurwa mukuru Khartoum. Igihugu cya Sudani cyamye mu ntambara kuva cikukira mu 1956 ariko intambara yasinzikaje igihugu cyane yatanguye mu 2003 mu ntara y'uburengero ya Darfur. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishyirahamwe rigenzura ibirwanisho bito bito bwerekanye ko Sudani yarimwo ibirwanisho 2,760,000 bitunzwe bitisunze amategeko, ni ukuvuga inkoho 6 kuri buri abantu 100. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryatangaje ejo kuwa kabiri ko rigiye gutanguza amatohoza ku maraporo mashasha y'ivyaha byo gusambanya abakenyezi n'ayandi mabi yakozwe n'abakozi baryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo vyaha byoba byarakozwe n'abakozi ba OMS bari mu mugambi wo kurwanya ikiza cya Ebola. Amatohoza ya mbere yakozwe n'ishyirahamwe ry'abagira neza Thomson Reuters Foundation rifise icyicaro mu Bwongereza yasanze ibyo vyaha byakozwe mu gihe cy'ikiza cya Ebola hagati y'imyaka y'2018 na 2020. Thomson Reuters Foundation ni ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru bakurikirana amakuru y'ibikorwa by'abagira neza agateka k'abakenyezi urudandaza rw'abantu ruswa hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ayo matohoza yasanze kandi n'abakozi b'ikigega cya ONU cyita ku bana UNICEF, ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontieres, Oxfam, World Vision na OIM ndetse n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri RDC barabigizemo uruhara. Abategetsi bajejwe umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baragabisha ko ubugizi bwa nabi bw'intagondwa zo mu gihugu hagati bubangamiye amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kuza. Umutegetsi umwe yavuze ko ibi biza byiyongera gucuka kibi kiasanzwe mu banyepolitike, imigumuko y'abasivile hamwe n'abanyamahanga bajuragiza Abanyamerika mu kubaha amakuru atariyo. Ikigo c'inyamira mabi ca FBI hamwe n'ubushirangaji bw'intwaro mu gihugu hagati bavuga ko ayo mabi atera yiyongera uko igihugu cegereza igenekerezo rya 3 kwezi kw'11 ry'amatora. iri gabisha ryari ryaragizwe ibanga ariko ubushikiranganje bw'umutekano bwahisemwo kubishira hagaragara imyerekano ihitiye mu gihugu aho abanyagihugu basaba ubutungane ku nkewa hamwe no kwiyamiriza abapolisi bakoresha ingufu zirenze ku bantu ahanini yabaye mu mutekano ariko hamwe hamwe haribonekeje gutana mu mitwe hagati y'imigwi intagondwa ishigikiye impande zitandukanye Perezida Donald Trump mu ndwi iheze yarase kwemera ko azotanga ubutegetsi mu mahoro igihe yotsindwa n'uwo bazohiganwa Joe Biden Trump yavuze ko afise amakenga ko amajwi azokwibwa mu gihe ayo matora azoba hakoreshejwe uburyo bwa posita usabwa n'abademokrate kubera ikiza cya COVID-19 Akanama kauni kajejwe amahoro n'umutekano ejo kuwa kabiri karasabye abasirikare b'ibihugu bya Armenia na Azerbaijan guhagarika ubwo nyene imirwano ibahuza ibera mu ntara y'iyonkoye ya Nagorno Karabakh n'inyuma y'iminsi itatu y'intambara z'urutavana ko zimaze guhitana abatari bake ibihugu 15 bigize ako kanama yifatanije n'umunyamabanga mukuru wa ONU mu gusaba ko hatangura ibiganiro bidatevye mu tangazo basohoye nyuma y'umubonano wabo ibihugu bya Armenia na Azerbaijan bimaze imyaka bifa intara ya Karabakh kandi yamye byagirizanya kwatanguye intambara yo ku w'Imana imaze guhitana hafi abantu ijana
urakoze arabizi bigira Imana kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi Nchuti avandimwe hii ni radijwi ya Amerika vudi Washington DC mchirundi ni Kinyarwanda. Kumvikana kure FM 48 biche bitatu ya radio nchuti ya vose no kure FM 24 biche bitatu ya radio ijwi ya Amerika mu Rwanda. Mugurundi tuliku mirongo migufi shortwave kuri metro 19 na 22 mugoroba na metro 25 31 na metro 41 mugitondo. Ushobora kandi kumva ibiganiro byacu binyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu ikiganiro n'iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Numwanya noneho w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Bamwe mu batuye umujyi wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda baravuga ko imyubakire y'uyu mujyi isa nk'icumbagira kandi ari umujyi uzunganira Kigali. Hari abavuga ko bategetswe kwisenyera ngo hubakwe amazu ajyanye n'igihe none ahahoze inyubako habaye ibisambu. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana afite inkuru irambuye.
Gisenyi ni vayiri ntabwo tuzi impamvu kibaza ese n'ubuyobozi n'abaturage se kutagira icyo babona mbese byaratuyobiye. Wo Gisenyi ubona itavahiri kubera yuko abaturage
uyu ni umuturage wo mu kagari k'amahoro mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu n'umwe muri bakavukire b'uyu mujyi ubona kwiterambere ryawo mu nyubakire riri ku muvuduko muto cyane. Bamwe muri aba baturage baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko mu myaka isaga 10 ishize bategetswe kwisenyera amazungu hazamurwa inyubako zijyanye n'igihe ariko kuna n'ubu hakigaragara ibibanza bitubatse kandi byarahuzemo inyubako zari zitunze abatari bake.
Nanjye ubwacu nari ntuye hariya ku muhanda nanjye nari mbafite inzu yadutezaga imbere yarishaga umuryango yari yifite imiryango ingahe y'amabotike baraza ati nimusenye turavuga se turasenya turajyahe ati musenye nimudasenya nituza n'aba abo kuzisenya murabishyura natwe rero kubera iryo terabwoba inzu turazisenya tushira hasi tuvamo
none buharubatse
amaduka ya kera ni kwa kimeza nta nimwe bari bavugurura ari bibaza byinshi ari kugusebya ibyubako kandi byagiye bisenywa ubuwizarira twishye n'izina ry'Imana turapfuye n'izara kabisa ahubwo twagombye gutabariza ubuyobozi bw'urubwa bwa Kigali cyangwa hehe bakareba ukundi badufasha kabisa
nta terambere mbona ahubwo ni ibintu byatewe ubukene mu baturage
mu
buryo bwo gushyira ingufu ku baturage ngo basenye cyangwa se bakabategeka kubaka inyubako zijyanye n'igihe cyashakwaga nta bushobozi bafite ntibanabafashe ku buryo babona ubwo bushobozi bwo kugira ngo babone izo nyubako
sa nk'ubiduha ubuhamya byagenze gute byakozwe bigute
ni ibintu bazaga n'ingufu musenye 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 bigatuma abaturage basenya ku buryo butumvikana, bigatuma rero icyo gihe abaturage benshi batagera no kwishima.
Hari n'abavuga ko bagihanganye n'inkurikizi z'iryo senyerwa.
Buwizarira twishe n'izina ry'Imana, turapfuye n'inzara kabisa. Ubu nari maze n'iminsi mu bitaro, navuye nabura n'akantu kanyondora. Ahubwo twagombye gutabariza ubuyobozi kurubwa bwa Kigali cyangwa hehe, bakareba ukuntu badufasha kabisa.
Abafite imitima benshi bajya bahura n'ibibazo kubera ibyo bihe. Urabona kukubwira ngo usenye inyubako yawe ufite uburwayi nk'umutima, urazahara cyane, bikaba n'impamvu yo gutuma witaba Imana.
Twagiye tugurisha, ari nta gahunda dufite yo kugurisha. Iki kibanza kiri hano ku muhanda, ukabona baje baguhaye miliyoni 3, ngo niba udashaka leta iragifata ku ngufu, bigatuma tugitanga kubera iterabwoba babatubwiye. Abana ari nk'igifite ari icyanjye, muri ibi bihe turimo miliyoni 30 ntabwo nazibura, ariko icyo gihe babaye miliyoni 3.
Ku rundi ruhande, hari abasanga hari intambwe uyu mujyi umaze gutera mu myubakire n'ibindi bikorwa remezo mu buryo bugaragarira bose.
Wahageze mu myaka nk'inga ishize, akagaruka ubu ngubu asanga hari icyahindutse. Hamwe nuko wenda icyo kibazo cy'ahantu hari amazu atandukanye y'ibisigara agihari, ariko urabona ko imihanda yarubatswe, amatara yaracanye, navuga ko iterambere biri kugenda neza.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko hari imishinga minini myinshi iteganyijwe mu kuzamura ubwiza bw'umujyi ugahindukira mu buryo bw'ubukerarugendo. Buvuga ko kugira ngo umujyi wubakwe neza hari byinshi byari bikenewe, ari nabyo byabanje gushyirwamo imbaraga, nk'uko umuyobozi w'aka karere Gilbert Habyarimana bisobanura.
Hari ikibazo cyari gisanzwe gihari cy'amazi, ni umushinga ugiye gukemuka ko kugikemura. Niyi mishinga y'iterambere yose hari yari ikeneye ayo mazi. Hari ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi n'ubundi wacikaga cyangwa ukaburi muke, icyo nacyo kirakemuka vubaha. Nubwo ngo ibyo ni byibanze n'ubundi bihamagara abashoramari kugira ngo dukomeze kwihutisha ishoramari. N'uruganda rwa gaz metane rugomba kuvanamo amashanyarazi narwo rugeze kure, n'indi mishinga itandukanye dufitanye nabikorera hano mu karere ka Rubavu.
Imijyi itandatu niyo guverinoma yatoranyije nk'igomba kuzamurwa ku rwego yunganira uwa Kigali. Ni umujyi wa Musanze, wa Muhanga, wa Huye, wa Nyagatare, wa Rusizi n'uyu wa Rubavu. Inyigo yatangajwe mu ntangiriro z'uyu mwaka y'itsinda ry'inzobere za banki y'isi zakoze ku iterambere ry'imijyi y'u Rwanda, yagaragaje ko muri rusange imihanda irimo kaburimbo muri imijyi itandatu iri ku mpuzandengo ya 25%. Imiryango myinshi ikaba idafite amavomo mu ngo, mu gihe imiryango 15% idafite amashanyarazi. Inyigo y'iri tsinda kandi igaragaza ko hadakozwe ishoramari rifatika mu bikorwa remezo byaca intege ibikorwa by'iterambere muri iyi mijyi, kandi ubuzima bukarushaho guhenda. Byagaragaje ko umuvuduko muke mu guhindura iyi mijyi urwijijwe ahazaza h'ubukungu bw'isi muri rusange, abikorera bagenda bigura intege mu gushora imari mu iterambere ry'iyi mijyi, ari zimwe mu mbogamizi zikoma mu nkokora guteza imbere iyi mijyi yitezweho kunganira umurwa mukuru w'u Rwanda, Kigali. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Amwe mu mashyirahamwe yigenga y'Abarundi hakorera hanze y'igihugu havuga ko abantu barenga 200 bishwe mu minsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu Burundi. Leta yo ivuga ko abakoze ibyaha bose babihanirwa. Inkuru mugezweho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru.
Kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yimitswe itariki 18 ukwezi kwa gatandatu no mwaka, ubutegetsi bwiwe buramaze gukwiza iminsi 100. Amashami yigenga n'inani zayo aguriyemo ayahunze igihugu yashize ahabona icegeranyo kivuga ko iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu ryabandanije muri ico kiringo. Ku bwabo mu kiringo c'amezi 3 kirenga ko iminsi mike hishwe abantu barenga 200 abandi baranyuruzwa. Anshele niko yagize atwara rigiteka rimwe muri ayo mashirahamwe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ababangamiwe cyane arabakekwa kuba abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu.
Aho abantu bashika 203 bishwe, abantu 16 baranyuruzwa amazima yongo, 28 barashurasuzwa ku nguvu, 39 barasinzikarizwa ubuzima imwe twita torture, 313 nabo barahagarikwa bidaciye mu mategeko. Byumvikana ko n'imiburubura abantu babiri bicwa ku munsi, abantu batatu nabo bagarikwa bidaciye mu mategeko ku munsi. Nta mugwi n'umwe w'abantu ucubahwa, kuko muri abo 203 bishwe harimwo abafasoni 26 n'abana 26. Muri 16 nabo banyurujwe, hakaba harimwo abafasoni babiri n'umwana umwe.
na wabiruko abakora muri ico gisata bari mu gihugu ubobo siko babibona. Gerard Hakizimana atwara Foricon F gicinamirigwanye kimenyane na kamwana wa mama yatangarije Ijwi rya Amerika ko kuri leta nshasha abakoze ivyaha ahubwo basigaye babihanigwa.
Twebwe turavye nyine cyo mukuru gihugu kuva agiye kutegetse nkishira muri kurira mu gihugu cy'u Burundi rihari hagati y'akazina muntu turemeza ko ibyo hagati y'akazina muntu byifashe neza kandi ntambwe zitari nke zatewe cyerekana ko hagati y'akazina muntu kateye imbere nuko hakibwa za manza zikibiriraho iyo hari umuntu akoze ikosa akarihanirwa hamare tukabazwa hamwe no vuga ko batekura mu gihugu bamwe bariko baratyoza igihugu mu kuvuga hagati y'akazina muntu bagombye kurenganya abantu na cyane cyane abicishije mu binyoma kugira bikunde bereka neko ibintu bitagenda aho nugonzwe cyane ugisanga kana bamushamo raporo bashikiriza ntabura gahaze mugabo intambwe zo zatewe zikingira kandi zubahiriza agatakazina muntu mbere tukadushima mwimisi nyine cyo mukuru bwa maze abene gugu barahurira kuko rusagi bakaganira abantu n'abatutsi barabanye barasabiranira mbere n'ikimenyamenye n'impunzi ziri hanze ziriko zirahunguka ibyo rero byose byerekana ko igihugu itekanye.
Twagirageje kurondera umushikiranganje jeje gushigikirana imibano agateka kazi na muntu no kongana kw'ibitsina umupfasoni Imelda de Sabushimike turamubura umukozi wo muri ubwo bushikiranganje ajeje agateka kazi na muntu yatubwiye ko ari mu nama ico bikoze uwo mukozi yatubwiye ko ubushikiranganje bujeje agateka kazi na muntu ataco bukivuga kuri bene ayo maraporo bufata ko ari ibinyoma no gutyoza igihugu yemeje ko ibitari bike biriko birakogwa n'inzego zibijejwe harimo umugwi w'igihugu ujeje agateka kazi na muntu CNIDH hamwe n'ibiro vy'umuhuza w'abarundi kugira ngo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe. Gusa kondwiheze Perezida Evariste Ndayishimiye yari yerekanye ingene abona agateka kazi na muntu kifashe mu gihugu mu kiringo cy'amezi atatu amaze atwara igihugu. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa gatanu Perezida Ndayishimiye yarahumurije abanyagihugu ko leta rongoye atacitazokora ngo ibakingire abakora bene ayo maraporo yabishuye ko arabashaka kuvugira abakoze ibibi gusa.
Akateka kazi na muntu nibiraba leta ihamagarirwa kwama imisi yose ikingira abantu bahuye nibibi. Uno munsi niba bashavuga gatera kazi na muntu nibatubwire bati hari haba victime nakana ntimwigeze mushaka gucura ubanza kugira ngo banezegwe muguzosanga bari ko bavugira abakoze ikibi baje kuvugira abapfunzwe bari ko baraburana muga ntibigera bibuka bati bamwe bapfa ubwo leta iri kwirabavugira bakadendekiranya kugira ngo baronke icyo bavuga. Leta rero mugabo mu byo bayisaba no kugwanya kudahana umuntu akoze ikibi mu gihugu ategerezwa guhanwa. Rero sinumva uwo muntu rero asigaye akunda bene igihugu kurusha na leta.
Icyo bikoze amashirahamwe yigenga yashize ahabona iyo raporo iyo yamenyesha ko mu matohoza yayo yasanze abahohotera abandi bakingirwa ikibaba.
Suko biri mugabo mu misi ya mbere twovyita ko yari amavamuhira vyaribonekeje aho imbonera kure abapolisi bamwe bagiye bahagarikwa mugabo naho nyene ugasanga hahagaritswe bamwe batumwa mugabo aba batumye badahagaritswe. Igituma ayo mababandanya yongerekana nuko abakora ya mabi bahabwa impigi aha twovuga imbonera kure twovuga abapolisi
ibiharuro vyabishwe abanyurujwe canke bafunzwe muri iki kiringo vyongerejwe n'imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho bibonekeje mu bice bitandukanye by'igihugu cane cane mu ntara za Cibitoke bubanza na Bujumbura zifatanye n'ishamba rya Kibira hamwe no mu Rumonge no mu Mugamba mu bumanuko bw'igihugu. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye arahakana ko atarabarubera bateye igihugu ahubwo ko ari abagizi ba nabi abicanyi basanzwe bitwaje ibigwanisho. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Muri Uganda mu ntangiriro z'uku kwezi impunzi yo mu nkambi ya Rhino mu majyaruguru y'igihugu n'umuturage umwe mu bayituriye barishwe mu mirwano y'impande zombi bapfa amazi. Ni inkuru ya Ignacio Sibahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Uganda.
Ukurikije ibitangazwa na leta ya Uganda, imvururu ziherutse kuba hagati y'impunzi n'abaturage mu nkambi ya Rhino yo majyaruguru y'igihugu ni kimwe bimenyetso yuko Uganda yonyine itashobora guha impunzi zisaga miliyoni ibyo zikeneye byose kandi n'abaturage ubwabo itabahagije. Bityo leta ikiye mu kigo gishinzwe impunzi akabisaba abaterankunga kwihuta gutanga imfashanyo ikwiye ku mpunzi zose kugira ngo zigabanye igitutu ku by'ubutunzi bwa Uganda bigenewe abanyagihugu. Musa Echweru ni minisitiri ushinzwe impunzi mu gihugu.
the poverty that is prevalent among the districts that are hosting refugees. Compounded by the poverty.
Ati ubukene mu baturage mu turere ducumbikiye impunzi hiyongeyeho ubukene bw'impunzi ubwazo nibyo birimo gutuma haduka imvururu hagati y'impande zombi. Urugero n'ubwicanyi bw'abantu bagira kuri 10 buherutse mu nkambi ya Rhino yo majyaruguru y'igihugu butewe n'imvururu zaturutse kukurwanira amazi hagati y'abaturage n'impunzi. Hari hasanzwe umugezi wavomwaga n'amago y'abaturage agira kuri 100 ariko kubera ubwinshi bw'impunzi uyu mugezi usigaye ukoreshwa n'amago agira ku 400. Igitutu ku bintu bikenewe mu buzima nk'amazi nibyo bitangiye gutera ikibazo gikomeye.
That can degenerate to violence.
Uretse aho majyaruguru y'igihugu aho imvururu hagati y'impunzi ituruka mu gihugu cya Sudani y'Epfo hamwe n'abaturage zahitanye abantu 10 nk'uko ministeri abivuga, imvururu zisa nk'izi zitangiye no kugaragara mu zindi nkambi mu burengerazuba bw'igihugu zicumbikiye cyane cyane impunzi ziva muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, mu Burundi hamwe no mu Rwanda, nk'uko impunzi ziri mu nkambi ya Rukinga zabisobanuriye Ijwi rya Amerika.
Ubirevye nkatwe nkantu dutuye nta gihe ni imanza zisiba ho canga amezi nkabiri canga tatatu hatabaye imanza z'abataka n'aba n'impunzi bari ngo barapfa nk'amazi cyangwa se todukwe dusenya. Hariho ahantu hari imisozi haruguru yacu irimo amashamba ariko
kiyazira kubura impunzi kuba wogira gute woja gusenya muri iyo misozi y'abanya Uganda.
Je numva novuga nka wowo nimbari mu majyaruguru utubwiye ya raporo bayitanze ubwo bateba kwebwe twabahaye raporo y'uko dusenya muri Tanzania bafashe abantu babaka amagara yo barabafunga impunzi zifungiwe muri Tanzania amezi atandatu bazihora inkwi zagiye kurondera inkwi kandi zidusimba ibiti ibyo abanyawe ujya bagande biraho byuzuye ubwo rero bishwe babahoye izo nkwi n'amazi ntibabarenganije babahoye ibyo natwe bo duhora.
Izi mvururu zitangiye gutuma hatakara ubuzima ku ruhande rw'impunzi n'abaturage zanatumye ikigo cya leta gishinzwe impunzi kiyambaza abaterankunga barimo banki y'isi yose hamwe n'indi miryango mpuzamahanga bifuza ko basusumira hamwe igisubizo cy'ubukene mu turere ducumbikiye impunzi no gushyigikira impunzi n'abaturage. Hari imyanzuro wagezeho.
We have concluded in this steering meeting that refugee management.
Ati mu nama twagize na bamwe mu bahagarariye imiryango mpuzamahanga twemeranyije yuko gufasha impunzi ku isi hose ari akazi gasangiwe na bose. Abaterankunga ntabwo bagomba kwirengagiza yuko kubera ko Uganda yabaye intangarugero mu gushyiraho uburyo budasanzwe bwo gufasha impunzi byatumye izingana miliyoni 1,400,000 zihungira muri iki gihugu. Icyo akaba ari ikibazo kuri Uganda itakwifasha yonyine nk'igihugu. Dukeneye imfashanyo ikwiye kuri izi mpunzi kugira ngo habeho amahoro hagati y'impunzi n'abaturage. Iyi mfashanyo niyo gukoresha mu guteza imbere iby'uburezi, iby'ubuzima bwiza, kubungabunga ibidukikije hamwe n'imibereho rusange y'impunzi abanyagihugu baturanye n'izi mpunzi.
Health management both in for the refugees and the host community.
Ukurikije ishami rya Rundi ryita ku mpunzi UNHCR, Uganda icyumbikiye impunzi ibarirwa kuri 1,400,000 kandi ko igihugu gicumbikiye umubare munini w'impunzi ku mugabane wa Afurika, kandi ko kubera amategeko yoroheza impunzi izo mu karere zose zikunda kuza muri iki gihugu. UNHCR yumvikanisha ko Uganda ishyira mu ngiro imishinga isesuye ifasha impunzi mu kuziha ibyo kuzifasha mu gihe gito by'ubutabazi hamwe n'ibyo kuzifasha mu buzima busanzwe kugira ngo zimere nk'abanyagihugu birimo imirima yo guhinga no kuzemerera gushaka akazi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Abakandida mu matora perezida wa Amerika haribo perezida Donald Trump uhagarariye ishyaka ry'abarepublikane na Joe Biden uhagarariye iry'abademokrate barayi bahuriye mu kiganiro mpaka cya mbere. Ni ikiganiro cyaranzwe no guterana amagambo, gucana mu ijambo kenshi no kwibasirana. Iyi nkuru yateguwe na Ken Bridemeyer w'Ijwi rya Amerika i Washington DC, yashyizwe mu Kinyarwanda na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana ari nawe uyibagezaho.
Mu kiganiro cyamaze isaha n'igice cyahuje perezida wa Amerika Donald Trump n'uwo bazahatana mu matora y'umukuru w'igihugu Joe Biden kuri uyu wa kabiri, cyaranzwe n'akajagari, kwibasirana no kudahana umwanya usesuye ubwo buri wese yashakaga kwemeza Abanyamerika ko ari we muyobozi ubabereye mu myaka ine iri imbere. Muri iki kiganiro mpaka cya mbere muri bitatu bigomba kuzabahuza mbere y'amatora yo mu kwezi kwa 11, bibanze ku cyorezo cya virusi ya corona kimaze guhitana abanyamerika bagera ku 250,000, uko amatora yo ku itariki 3/11 azakorwa. Umucamanza Amy Coney Barrett, perezida Trump yahisemo kujya mu rukiko rw'ikirenga ingingo y'ivanguramoko muri Amerika ibijyanye n'ibidukikije n'ibindi. Perezida Trump yanyomoje inkuru y'ikinyamakuru New York Times cyasohoye muri iki cyumweru ivuga ko yasoze amadolari 750,000 mu mwaka wa 2016 ubwo yiyamamarizaga bwa mbere kuba perezida arongera asora nk'ayo mu 2017. Trump yavuze ko yasoze amamiliyoni y'amadolari mu gihe Biden amushinja gutanga imisoro iri munsi y'umwarimu atanga. Iki kiganiro mpaka kandi cyaranzwe no kwibasirana gukomeye, gutukana no kwitana amazina atabahesha agaciro. Ubwo bari muri kaminuza yo mu mujyi wa Cleveland muri leta ya Ohio habiri ikiganiro, Joe Biden yavuze ko Perezida Trump ari we mu perezida mubi mu bayoboye Amerika bose, anasubiramo inshuro nyinshi ko Perezida Trump ari byenda gusetsa w'ikinamico gusa. Perezida Trump urimo gushaka indi manda y'imyaka ine nyuma yo gutsinda Hillary Clinton bari bahanganye, yahise abwira Biden ati muri aya mezi 47 maze ndi perezida, nakoze byinshi biruta ibyo wakoze mu myaka 47 uri umusenateri na vice perezida Barack Obama. Yabwiye abakurikiye ikiganiro ko Biden naramuka atsindiye kumusimbura, Abanyamerika bazahangayika birenze bitewe na gahunda y'abademokrati yo kongera imisoro ku nyungu z'ibigo ikava kuri 21% ikagera kuri 28%, kimwe no ku bantu binjiza arenga miliyoni 400 z'amadolari ku mwaka. Aba bagabo bombi bari mu myaka 70 banacyocyoranye ku ngingo y'ikwirakwira rya virusi ya corona. Biden avuga ko nta gahunda ihamye perezida afite yo guhagarika iki cyorezo, ndetse ko yarazi ko cyica ariko akabihisha abaturage. Biden yaneguye uburyo perezida Trump yitwaye mu guhangana n'iki cyorezo, Trump agashimangira ko bakirwanyije bivuye inyuma, ndetse ko mu byumweru bike biri imbere urukingo ruzaba rwabonetse. Perezida Trump yanashinje Biden kuba yaravuze ko kuba yarahagaritse ingendo zijya cyangwa ziva mu gihugu cy'Ubushinwa cyagaragayemo virusi bwa mbere byaba ari urwango ku banyamahanga, maze Trump avuga ko yadafata icyo cyemezo haba hamaze gupfa Abanyamerika bagera muri 2,000,000. Muri iki kiganiro kibanziriza ibindi bibiri bizaba mu kwezi kwa cumi, aba bagabo bombi baranzwe no gushwana kwa hato na hato, kwibasirana no kwinjirana mu buzima bwite, ndetse umunyamakuru wa Fox Chris Wallace wari uyoboye ikiganiro yihanije Trump kubayisha amategeko y'ikiganiro, aho buri wese abagomba guha mugenzi w'umwanya agasubiza atamurogoye. Ingingo y'ivangura ruhu nayo yafashe umwanya wihariye muri iki kiganiro mpaka. Mu gihe imyigaragambyo yamagana ivangura ruhu n'urugomo rwibasira cyane abirabura ikomeje gufata intera, Biden yashinje mukeba we Trump gukoresha uburyo bwose mu guhembera ivangura ruhu. Perezida Trump yashinje Biden kuba yarise abirabura ibisambo kabuhariwe, ubwo se nayo yemezaga itegeko ryo kurwanya ibyaha mu gihe 1990 Biden akiri umusenateri. Yanavuze ko imijyi ikomeye yo muri Amerika iyoborwa n'abademokrati irimo yigaragaramo imyigaragambyo ikomeye y'abirabura, kuva umwirabura George Floyd yishwe n'abapolisi bo mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota, amusaba ahubwo kugarura ituze no kugendera ku mategeko muri bene iyo mijyi. Biden yamushubije ko ari impirimbanyi y'ubutegetsi bugendera ku mategeko n'ubutabera. Yanavuze ko azasubiza Amerika mu masezerano y'i Paris ajyanye no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere Perezida Trump yari yarikuyemo. Ingingo y'uko amatora azakorwa nayo aba bakandida bombi ntibayivugaho rumwe. Bamwe mu baturage bagaragaje ko bashaka kuzatora batageze ku biro by'itora kubera gutinya ko bahandurira icyorezo cya virusi ya corona. Trump avuga ko atizeye uburyo bwo gutora hifashishijwe uburyo bw'iposita, kuko ngo bishobora gutanga icyuho cy'uburiganya n'ubujura bw'amajwi. Biden avuga ko nta gihamya ko ubu buryo bwaha icyuho ubujura bw'amajwi, ashishikariza abaturage bose kuzatora bakoresheje iposita, mu gihe abarepublikani benshi bo bavuga ko bazigerera ku biro by'itora. Iki kiganiro cyakurikiwe n'abagera muri 100,000,000 gikozwe mu gihe Biden azi imbere ya Trump uha amajwi 7 hagendewe ku makusanyabitekerezo. Biramutse bikomeje gutyo no mu matora, Trump yaba abaye umuperezida wa gatatu utsinzwe muri manda ya kabiri. Cyakora byose biracyashoboka, kuko no mu 2016 yatunguranye atsinda Hillary Clinton wahabwaga na benshi amahirwe.
Nshuti banywanyi ba Radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Iwanyu mu ntara cy'uyu munsi naha tugisoreje, tubashimiye cyane kuba mwateze amatwi. Nshimiye n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo. Uwadufashije kwegeranya amajwi ni Makubire Yaboro, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose. Turabararikira kandi ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugukera igihugu cy'u yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Shikiriza, 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 shikiriza
ya Amerika yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye kisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye kisubizo cyacu.